ili nizvi da Amerika. Izwi da Amerika libashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda imisi yose Washington DC. Turaramakije inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa kabiri tariki zitatu uz'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2022 kuri mikoro muri kumwe na Jean Fidèle Niyongabo. Mu Rwanda imigambwe ibiri itavuga rumwe na leta Dalpha umurinzi wa Victoire Ingabire hamwe na PS imbere kuri wa Ntaganda Bernard igice kitemewe na leta iranebagura ingingo ya leta y'u Rwanda yo gukata 0.5% by'umushahara ku bakozi ba leta azokoreshwa mu kunganira mituel y'ukwivuza.
Umushahara w'umukozi mu Rwanda uri hasi noneho ugasanga kukataho ari ukumusonga kuko urebye ibiciro ku masoko uko bizamuka tugasanga ari kukataho rwose ni ukumusonga mu by'ukuri.
Uyu ni Victoire Ingabire umunyapolitiki arongoye umugambi Dalpha umurinzi. Imbere yuko dushika kuri inkuru n'izindi nkuru tubafitiye zo mu karere k'ibiyaga binini, reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloys Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi dufitiye muri aka kanya. Aloys,
urakoze. Fidèle tuyahere muri Congo nyene. Imirwano yabaye mu ntara ya Ituri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo yahitanye ubuzima bw'abantu bashika 20. Aya makuru yashikirijwe ejo ku munsi wa mbere n'abategetsi ba gisirikare muri ako karere. Abasirikare ba Congo batanye mu mitwe n'abarwanyi b'umuhari Cooperative pour le Développement du Congo Codeco mu mfunyafunyo y'Igifaransa ku munsi wa gatandatu mu mihana ya Karangaza nk'uko byashikirijwe n'umuvugizi w'igisirikare Lieutenant Jean Ngongo. Codeco n'umuhari wa politike ushingiye ku idini witwaje ibirwanisho washinzwe n'ubwoko bw'abalendu. Imishamirano hagati y'ubwoko bw'abalendu hamwe n'abahema imaze guhitana ibihumbi by'abanyagihugu muri ico gihugu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko naho umugera wa corona canke COVID-19 uriko urigaragaza ku muvuduko aha muri Amerika hakiri kare gutangaza ko igihugu kigiye mu bihe bigoye kandi bidasanzwe. Yabishikirije ejo ku munsi wa mbere aho hamenyekanye kwa bumaze guhitana muri Amerika bashitse kuri batandatu bose nabo muri leta ya Washington ariko bagashobora no kwiyongera. Abategetsi bo muri iyo leta bashikiriza ko umugera wari umaze indwi zishika zitandatu ukwirakwira mu banyagihugu ariko utaboneka kuko utashobora gusuzumwa. Trump hamwe n'umugwi wagenywe guhangana n'ico kiza muri Amerika bakoranye ejo ku munsi wa mbere n'abategetsi b'amakompanyi 10 akora imiti akomeye ku isi. Ni mu ntumbero yo kurabira hamwe icyokorwa byihuta kugira haboneke urucanco. Gushika ubu hari abantu bashika kwijana bagendana umugera wa corona hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Ibiharuro byasohotse nyuma y'amatora yo ku nshuro ya gatatu mu gihugu cya Israeli byahaye intsinzi umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu ku ntebe 37 20% zigize inama nshingamateka. Ni mu gihe uwo batavuga rumwe Benny Gantz we yatahukanye intebe 33. Bamaze kwifatanya n'imigambwe bacuditse, Netanyahu yaciye aronka intebe 60 mu gihe Gantz nawe yaronse intebe 54. Netanyahu aracakeneye intebe imwe gusa kugira aronke ubwiganze bwo gushinga leta nayo akashobora kuyisaba abandi mu yindi migambwe. Ibiharuro bije mu gihe urubanza ku byaha byo kurya ruswa Netanyahu yagirizwa ruzotangura mu ndwi iza. Abasesangura ibibera muri Israeli bavuga ko mu gihe yobasha gushinga leta Netanyahu azoca agerageza gutevya ndetse no kuburizamwo urwo rubanza. Umushikiranganji wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajeje kwivuna abansi Mark Esper yashikirije ku munsi ko mu minsi iri imbere Amerika igiye gutangura kugabanya abasirikare bayo bari muri Afghanistan gushika ku 8,600. Esper yatangaje ejo ku munsi wa mbere ko amasezerano Amerika yasinyiranye n'abatalibani asaba ko Amerika itangura gukura y'abasirikare mu minsi 10 uhereye ku itariki 29 z'ukwezi kwa kabiri yasinyiwe ko. Esper avuga ko Amerika yiteze ko bwicanye muri Afghanistan bugabanuka gushika ku masezerano yo guhagarika intambara. Naye ibiganiro by'amahoro hagati y'abashyamiranye muri Afghanistan bitekanijwe gutangura ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu. abakirde muri Siria basa n'abagiye gutanguza umugambi wawo gucira imanza abarwanyi b'abanyamahanga b'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Hafi umwaka urarangiye abarwanyi b'abakirde batangaje ko batsinze uwo muhari mu buseruko bwa Siria bafashijwe na leta z'umwe za Amerika. Abo barwanyi b'abakirde biswe SDF bagize imbohe abanyamahanga bashika ku 2000 kandi biyunze n'iterabwoba bavuye mu bihugu bishika 50 ibihugu bitari bike bakomokamwo bikaba byaranse gusubira kubakira bamwe mu bategetsi b'abakirde bavuga kwizo manza zishobora gutangura hatarenze uku kwezi kwa gatatu.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika amakuru tu yabandanirize nayavugwa mu gihugu cy'Ubugiriki. Leta y'Ubugiriki yagiriza igihugu cya Turukiya kuba aricyo gituma amasinzi yabimukira abavogera. Ejo ku munsi wa mbere umuvugizi wa leta y'Ubugiriki ariwe Stelios Petsas yavuze ko Turukiya ibikora mu kugurura imbibe mu gice cy'uburengero. Abanyagihugu mu gisagara cya Lesbos muri icyo gihugu cy'Ubugiriki bari hereje amabarabara aho basaba igipolisi guhagarika abo bimukira ku butaka bwabo bagabisha ko bashobora kwifatira icyo kibazo mu minwe. Nawe perezida wa Turukiya ariwe Recep Tayyip Erdogan kuva kera yamye asaba Uburaya gusangira umutwaro w'impunzi. Turukiya ikabihaye indaro imiliyoni zirenga 3.5 z'abanyasiriya.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC n'umwanya wa makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Aho inyuma y'iminsi 3 ubushikiranganje bw'abakozi ba leta busohoye itangazo rivuga ko abakozi ba leta n'abikorera ku giti cyabo bagiye gutangura gukugwa ko 0.5% by'umushahara bahembwa akazofasha mu kunganira mituweli. Imigambwe ibiri itavuga rumwe na leta iremeza ko leta yishe amategeko igena umugambi wo gukata umushahara w'umukozi itamubajije asumta kabo yaraduha ibindi kuri iyi nkuru.
Mu mezi y'icyumweru gishize nibwo Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo MIFOTRA yasabye abakoresha mu nzego za leta niza bikorera kujya bakata 0.5% by'umushahara wa buri kwezi ku bakozi babo bakabushyikiriza ikigo cy'ubwishingizi mu Rwanda. Minisiteri y'abakozi ba leta ivuga ko ayo mafaranga azajya kunganira ubwisungane mu kwivuza. Minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo Rwanyindo Kayirangwa yavuze ko impamvu bahisemo abakozi ba leta n'abigenga umushahara wabo ari uko bifuza ko umuturage ugiye kwivuza ahabwa serivisi neza kandi n'ibitaro byayimuhaye ntibihombe. Icyemezo cya Minisiteri yatangaje kigendeye ku iteka rya Minisitiri w'Intebe ryasohotse mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka riteganya ahantu hatandukanye hagiye kujya havanwa amafaranga yo kunganira ubwisungane mu kwivuza. Nyuma y'iki cyemezo amashyaka abiri atemewe mu Rwanda irya Victoire Ingabire n'irya Ntaganda Bernard bahise basohora itangazo kuri uyu wa mbere yamagana iki cyemezo cyane cyane mu ngingo isaba gukata umukozi amafaranga ye ku mushahara. Madamu Moza Victoire umuyobozi w'ishyaka ritemewe mu Rwanda Darf Murinzi yasobanuye impamvu banenga iki cyemezo.
Umushahara w'umukozi mu Rwanda uri hasi noneho ugasanga kukataho ari uko musonga kuko urebye ibiciro ku masoko uko bizamuka tugasanga ari kukataho rwose nuko musonga mu by'ukuri. Nibashakishiriza ahandi nk'ara baharaho yavuga bagufata amafaranga kuri petroli yacuruje we ibyo nibyo turabyemera gufata amafaranga kuri za muri ze societe za zituma naho turabafaranga kunganira ubwisungane mu kwivuza ariko umushahara w'umukozi rwose ari uburyo byakozwemo kuba ari mutoya n'uburyo byakozwemo mwe tubarije itegeko n'ibyo bibiri bituma tunabinenga rwose.
Abayobozi baya mashyaka Ingabire Victoire na Ntaganda bavuga ko bafite impungenge ku micungire y'aya mafaranga n'abajije Ingabire impamvu batekereza ko aya mafaranga azacungwa nabi kandi bitaratangira no gushyirwa mu bikorwa.
Kira kigo cya RSSB amafaranga ashyirwamo ni menshi cyane ari amazu yabo ni igishoro cyapfuye ubusa kuko ari amazu yabo ntakorerwamo nuvuga ko nta nyungu abyara kandi nyamara bakoresha amafaranga yatanzwe nyine n'abiteganyiriza. Nuvuga ko icyo kigo gifite imicungire mibi nureba mu maraporo ya y'umugenzuzi w'imari uzasanga icyo kigo banyerezamo imitungo cyangwa bacunga nabi bya rubanda. Ariko sindumva uziko perezida wa Repubulika aravuga ngo hari ijambo akunda gukoresha ngo rya accountability. None se niba avuga accountability icyo kigo cya RSSB kigaragaza igihombo burimo ntihagire umuntu ubibazwa nicyo gituma nizo mpungenge dufite niba nta muntu wibazwa rero FPR ko bwo ishaka rya moteri nuko rizwa hawe amafaranga
ati tangazo mifotra yashize ahagaragara rivuga ko ministeri y'abakozi ba leta n'umurimo imenyesha abakoresha bose mu nzego za kabiri igika cya 10 akatwa n'umukoresha ku mushahara utahanwa n'umukozi usibyo umushahara w'abakozi ba leta uzaza kunganira mituelle de santé iteka rya ministeri w'intebe isobanura handi hantu hazakurwa amafaranga yo kunganira mituelle de santé harimo amafaranga azajya kurwa aturuka muri leta arimo miliyari 6 azajya aturuka mu ngengo y'imari ya leta ya buri mwaka iteka risobanura kandi ko 50% by'amafaranga yose atangwa mu kugenzura imiterere y'ibinyabiziga acibwa abakoze amakosa mu muhanda asanzwe yishyurwa polisi y'igihugu nayo agiye kujya agenerwa kunganira mituelle de santé ikigo cya leta gifite ubwisungane mu kwivuza mu nshingano zacyo nicyo iri teka riho ububasha bwo gukora ubugenzura rigamije kumenya ko inkunga yishyuwe yabazwa uko bikwiriye Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho mu nyagihugu ahaherereye ku Gatumba. Nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Agurindi inkuru yerekeye urwanda mu France abagize amashira hamwe Communauté Rwandaise de France hamwe na Ibuka France barahamagarira president wa Sena y'u France kudaha urubuga abo bavuga ko bahakana genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu nama itegekanijwe mu ngoro y'ugo rwego kuwa mbere w'indwi itaha urwandiko rwatangujwe muri iyo ntumbero kuri internet ruri hafi yo gushika ku bantu 3000 inkuru y'Idonido na Venice Nshimiyimana ari mu biro by'ijwi rya Amerika Londres mu Bwongereza
iyo baruwa itanga impuruza yandikiwe president wa Sena y'u Bufaransa Gérard Larcher n'abandi ba senateri babiri Gérard Longue uhagarariye agace ka Meuse na Alain Richard uhagarariye akarere ka Val d'Oise umuryango w'abanyarwanda wo mu Bufaransa Communauté Rwandaise de France ufatanije n'ikirahamwe ibuka ryo mu Faransa naryo baravuga ko batewe impungenge n'inama itegarijwe kuzabera mu ngoro ya Sena ku wa mbere w'icyumweru gitaha ibiganiro bizahatangirwa bizaba birasa ku ngingo bise l'Afrique des Grands Lacs 60 ans de tragiques instabilités umuntu agenekereje yagira ati akarere k'Afrika yo hagati imyaka 60 y'intugunda zoretse imbaga itegurwa ry'iyo nama biravugwa ko rishyigikiwe na Dr Mukwege umunyekongo uheruka guhabwa igihembo cya Nobel y'amahoro ndetse na Académie des Sciences d'Outre-mer ikaba igamije gusesengura intambara zabaye mu karere k'ibiyaga bigari mu myaka 60 ishize hifashishijwe impuguke hakanasesengurwa inyungu za politiki n'ubukungu abaharanira kuba ku isonga n'abashobora gutuma ibintu bihinduka mu karere bamwe mu batumiwe muri iyo nama ariko nibo bakemangwa Maître Richard Gisagara umuyobozi w'umuryango w'abanyarwanda bo mu Bufaransa
abantu dukemanga muri iyi nama iteganyijwe kuba ni navugamo cyane cyane abantu babiri aribo bigaragaje guhera kuri uyu munota kugeza kuri uyu munota mu bijyanye no guhakana gupfobya genocide yakorewe abatutsi ubwo navuga nka Charles Onana na Judith Rivière abo kari abantu impamvu ari bumvuze cyane nuko aribo babyanditseho n'ibitabo ubona bameze nkaho ubuzima bwabo nta kindi basigaye babukoresha muri iyi minsi usibye kwandika gusa no gukora ibyitwa ngo ni ubushakashatsi budafite agaciro kugira ngo babashe guhakana genocide yakorewe abatutsi hari n'abandi nanone ubwo navuga nka uyu mugabo wahoze ari ministre hano mu Bufaransa Iber Vedrine ari umuntu aheze iminsi cyane bigitangira nyuma genocide kirangira hataragira amateka mu Faransa yari hakanaga Burundi ariko ubu ngubu muri iyi minsi ntagatinyuka kwihakana Burundi ariko azana cyo bitatewe uri double genocide ni kuvuga ngo habayeho genocide ebyiri.
Abandi bazafata ijambo muri iyo nama ni Jean-Marie Vianney Ndagijimana umunyarwanda bigeze guhagararira u Rwanda mu Faransa ndetse akaba yari ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda nyuma ya 94 ndetse na Johan Swinen wahagarariye Ububiligi mu Rwanda ndambere ya 94 icyo umuryango w'abanyarwanda bo mu Faransa ndetse na Ibuka France basaba so kuburizamo inama ahubwo barasaba ko hatatumirwa abakekwaho gupfobya genocide yakorewe abatutsi. Maître Richard Gisagara
urebye neza iyi nama n'ubwo sifite irindi zina no gukitwa ngo inama ijyanye no kuvuga ku bya genocide ikigamijwe no kuvuga gusa ku genocide urebye uburyo ikozwe urebye abayiteguye urebye n'uburyo iri organize kuvuga ngo ngo tujye gukora inama ku bijyanye no n'intambara zabaye muri karere ka Afrika ubirebye gutya wagira ngo nicyo bagamije oya ntabwo ari cyo bagamije biragaragara yuko ikigamijwe urebye reputation y'abayitumiwemo abayiteguye abayorganiza uburyo bikorwa nta kindi bagamije wakandaze gufobya genocide yakorewe abatutsi. Twe gucyo twandikiye uyu munota twandikiye hari petition yabayeho imaze gusinywa n'abantu barenze 300 kuri uyu munota hari amabaruwa la communauté rwandaise de France na Ibuka zandikiye perezida wa Sena ni ukubabwira yuko dushaka kumumenyesha yuko iyi nama iteguwe n'ubwo bwose mu izina rivugwa atari izina atarigaragaza ko ari genocide y'abatutsi bashaka guhakana ariko nicyo kigamijwe. Turamusaba rero yuko yakora ibiri mu bushobozi bwe kugira ngo iyi ngoro ya Sena itaba ingoro ihariwe ihawe abantu kugira ngo babashe guhakana genocide kuri abatutsi. Niba abona nta bundi buryo bwatuma bitabaho usibye kuyihagarika yayihagarika. Icyo twifuza twebwe ni uko iyo ngoro ya Sena itakoreshwa kugira ngo ibe ahantu abantu baza guhakana genocide yakorewe abatutsi.
Abasenateri bumvise impuruza batangiye gusubiza witwa Arnaud Bazin wo muri Val d'Oise yatangaje ko yasabye ibisobanuro bihagije perezida wa Sena kandi yongeraho ko uburenganzira bwo kuvuga icyo utekereza abasenateri bafite butababera urwitwazo rwo kunyuranya n'amategeko y'u Bufaransa ahana gupfobya genocide cyane cyane ko president Emmanuel Macron yashyizeho itegeko ryemeza ko kwita iki ya karindwi buri mwaka hazajya hibukwa genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda. Venuste Nshimimana, Ijwi rya Amerika, Londres.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi ejo kuwa mbere urunanikira Burundi rugizwe n'imigambwe itatu rwatanze Domitien Ndayizeye yarongoye Burundi hagati y'umwaka w'2023 n'umwaka w'2025 ngo arubere umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije mu Burundi. Ndayizeye yamenyesheje ko aramutse atoye yogarukana umwizero mu Barundi n'indongozi nguko byari byifashe ku ntwaro mfata kibanza aho abategetsi bashira imbere ineza n'inyungu vy'igihugu aho kwiyumvira ku migambwe yabo. Eroje wiri kaneza dufite ibindi kuri inkuru
ahejeje kwemezwa n'imigambwe kanake Pajude na FEDES gizunanikira Burundi. Domitien Ndayizeye yavugiye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu kiganiro yamenyeshamakuru ko ari banga riheberwa n'ahandi atari kwemera rino banga rikomeye yatabaraje ushinga n'ineza y'Abarundi kubwiwe bageze aho umwansi ashaka mu bisata by'ubuzima bwose. Niko kuvuga muri make ndunduro yuko abona igihugu yizeye kuramutswa cokogorora
nuko dukeneye ko ngaha mu gihugu haba umwuka mwiza hagati y'Abarundi hagati y'abanyepolitike utuma buri murundi yumva yuko ari mu gihugu ciwe yuko atazozira icavuze yuko atazozira icyumviro ciwe yuko atagenda arangaguzwa ngo nuko atari muri umuri ya mugambwe yuko hazogera igihe burumurundi agenda ashira mu ngiro icyo yumva ashoboye buze kwiruka yiruke agende muri competition internationale mu engineer atenga haduhingura utuntu nyatwe mwebwe abanyamakuru muduha makuru aswasuye ntibabagire nka kujya bahaguruka bakagenda bariko baratara makuru naho yo bare intambara bakabagira ngo mwariko murako abana bagacha baterera mu mbi buri muntu akubahirizwa mu gikogwa ciwe
uwo mugabo bakunda gutwenza n'igihe yatwara Burundi yavuga ko atacyo bimutwaye niyava ku butegetsi azosubira gufata tubona visa akaja kwikorera utwiwe ubona ko asanzwe ari n'umudandaza kanaturuka mu ntara ya Kayanza benshi bakunze kuvuga ko abahobo mu rucuruzwa mu maberebere amaze kubaka igorofa y'umuzambere nini Bujumbura nakayitaga kiyoske n'ataratara kwiyamamaza yagarutse ku byo yageze ko ku ntwaro mfata kibanza na President Pierre Buyoya yibaza ko n'ubu bigikenewe kurusha mu gihugu
mukiringo cy'imfata kibanza muraza barundi ukuntu bari bamerana abahutu abatutsi abatwa nambargo ariko ukuntu twakoranye na giti mpoze twarakoze kuburyo imigambwe 17 twari kumwe turafata umwanya wo kuganira na buri mushikiranganje yari yarumbitswe n'umugambwe wiwe mu mitwe yabo bafise ibindi byumviro bihuje n'umugambwe wabo twarafashe umwanya wo kubasigurira kugeza igihe bose duhurira ku kintu kimwe gukorera igihugu ivyo bintu bara bwa kabiri murazi tugitangura kiringo cy'imfata kibanza imitima y'abarundi ukuntu yari imeze kwiyumva yuko uri umunyaburi munyamurambya kwiyumva yuko uri umuhutu umututsi umutwa ufate umwaka w'2021 tugitangura icyo kiringo cy'imfata kibanza nta karusho kari gahari kanyaye ko buryo ngira ngo nibisigarira byako nibyo tugendera kuno munsi
Domisenda yizeye yavukiye mu ntara ya Kayanza mu buraruka bw'u Burundi mu mwaka w'1951 yarongoye Burundi hagati y'ukwezi kwa gatanu 2003 n'ukw'umunani 2005 inyuma y'amezi 18 yaramaze yaricegera cha Perezida Buyoya ku ntwaro yiwe igeragezwa kiruta ibindi cyabaye ubwicanyi bwahitanye abanyamurenge bari bahungiye ku butaka bw'igihugu yaramutswa mu gatumba hafi y'umupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo aho mu ijoro ryo kwa 13 ukwezi k'umunani 2004 abarenga 160 bagandaguwe bunyamaswa bamwe baturiwe canke batemwe amasanamu yiwe yifashe ku matama moso zagenderanira mu maso imbere y'ibiziga ya ku isi yose mbere hari n'abayakoresheje mu ndirimbo nyinshi z'ubucuri n'imba bibuka abanyamurenge inyuma y'umwaka w'iminsi 5 gusa bisikanije na Pierre Nkurunziza Bwana Ndayizeye yatawe muri yombi akurikiranwa ko icyaha cyo gushaka guhirika ubutegetsi yafatanywe na Alphonse Marie Kadege yigeze kumubera icegera baja kwezwa mu kwezi kwa mbere 2007 itariki yako ya 15 mu mwaka wa 2010 Ndayizeye yari yaserukiye umugambwe Sahwanya Frodebu mu matora y'umukuru w'igihugu imbere yo kuyisokoramo n'abandi banyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bagize umugambwe CNDD-FDD ko bamaze kuyiba bayivuze bafatiye ku byo bari babonye mu matora y'ibanze ku ntwaro yiwe wa mugabo wazuzuza imyaka 69 ku itariki ya kabiri ukwezi kwa gatanu kuza yagerageje kunga abahutu n'abatutsi abifashijwemo n'abakuru b'ibihugu by'akarere nka Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda hamwe na William Benjamin Mkapa wa Tanzania ubwo bwoko bubiri bufite ibitekerezo byinshi mu Burundi bwa bwasubiye gucanamwo mu 1993 hishwe umukuru w'igihugu wa mbere w'umuhutu yatowe n'abanyagihugu Melchior Ndadaye mu nyuma hanavuka imihari yagwanya ubutegetsi bwari buhari bwafatwa nk'ubw'abatutsi Domitien Ndayizeye anibukirwa kandi ku ngaruhasha zo gutuza ubusuma bufatanye n'ubwicanyi bwari bwiraye ku mugwa mukuru Bujumbura
Eroje Urika Neza Juju ya Amerika
tukiri kuri inkuru inyuma yaho Domitien Ndayizeye yagenywe n'urunani kira Burundi yarahaye ikiganiro mugenzi wacu Frederic Nkundikije araheze aravuga imwe mu migambi afise abona ko izomushira imbere y'abandi batari bake bari kubarondera kwitoza
intumbero nyamukuru bwa mbere na mbere ni ukunywanisha Abarundi kubungabunga amahoro n'umutekano kunywanisha Abarundi kugira umutekano ukwiriye Abarundi bashyire bizane kugira ngo bashobore kuja bashobore kurangura ibikorwa nyamukuru umurumva rero yuko intumbero ya mbere n'ukuri nuko abarundi bashyira umutima mu nda bagashobora kujya ku kivi nacyo gituma umukuru w'igihugu agomba kuzoba hari n'abazoba bamufasha bagomba gufata intumbero yo gushyira abarundi ku kivi kugira ngo urundi bushobore gutera imbere raba nawe urabye ubushomeri buri ngaha muri iki gihugu nijya nawe abanyiversitere basigaye birirwa batwara imiduga y'amataxi abanyiversitere bize ibintu bikomeye nta kintu bashobora kwimarira mu gihugu tubona yuko gikenye cyane arama barabara nta kigenda ari ibyerekeye burimi nta kigenda abo bose barashobora kujya kugikogwa makarangura iyo bishobora gutera imbere
ariko ntabakiriyemo mu shyaka ndayizeye abanyapolitiki bose bari kwaritoza iyo niyo migambi bashira imbere ka kugabanya ubushomeri kushira abarundi hamwe bagasubira hamwe eka no guteza imbere igihugu iyo migambi yose niyo abandi banyapolitiki bafise ikintu kibashyira ku ruhande kikabereka ko ari mwebwe mu kwizigirwa n'iki
gambere na mbere urya kugira ngo ushobore gutwara neza abarundi ikintu nyamukuru n'ikijya kintu cya mbere cyo kunywanisha abarundi urya bijya bindi bisata byose birashobora gukorwa n'abahinga byerekeye ubumenyi byerekeye iterambere mu byerekeye ubudandaji ibyo byose abahinga bize amashuri barashobora kubishyira mu ngiro ibyo twarabibonye mu kiringo cy'imfata kibanza ariko kugira ngo ibyo byose bishoboke hakenewe intwaro ibereye urya hariho imvugo hakaba n'ingiro imvugo kenshi ingaha mu Burundi ufatiye cyane cyane nko kuraba abategetsi basanzwe bahari imvugo n'ingiro igihushanye mbega ibyo umuntu abimenya ryari atari uko umuntu amaze kujya ku TV ukabona yuko abishoboye ari nacyo gituma kahise ka buri muntu kamukurikirana kugira ngo ashobore kumwizigira icya kabiri kugira ngo ushobore gushyira ibyo byose mu ngiro ugomba kuba ufise urukundo ku Barundi mbega urukundo ku Barundi rugaragaza gute rugaragaza mu kubateranya rugaragaza mu kwerekana yuko abahutu banka abatutsi cyangwa abatutsi banka abahutu cyangwa ubigaragaza kubumvisha yuko ari abarundi bwa mbere na nde ibyo rero ntugomba kubikora mu majambo ugomba kubikora mu bikogwa
mu migambwe yagize urunani kaje hamwe n'imigambwe mito mito itazwi cyane gose mu Burundi umugambwe mukomokamwo eka mwagize mu ruhara ruhambaye cyane gose Frodebu nturi mu babashigikiye eka no mu matora yimirije muzo bamuhiganwa nuwo mwahorana mukana hafi muri uyu mugambwe umushyirantahe ngenda kumana Leonce ivyo ntibateye amakenga ko ata kintu mushaka gukura muri ayo matora
urubanza n'abarundi bazoruca icyo nico cya mbere ndakubwiye icya kabiri byose biterwa no kugenda byerekeye imihari ya politike imeze ngaha mu gihugu murazi neza yuko uko umuntu ari uko uno munsi siko abari ejo murazi neza yiprona ukuntu yari imeze kera murazi neza Frode ukuntu yari imeze kera none ikikubwira yuko sende Debede ukuntu yari imeze kera ariko izoba imeze ejo ni iki icyo ni cya mbere icya kabiri mbega iyo uri kurayiraba iyo migambwe yose ukuntu yari imeze ejo bundi uno munsi ukaraba impunzi ukaraba abapfa muri iyi migambwe baje hariya ntabona yuko ariko abarundi bariko bararaba ibiriko biraba muri iki gihugu bakagira bati jewe hagukorera ngaha bisemwe kujya gukorera hariya ni nacyo gituma nashaka kukwibutsa na wewe yuko mu byerekeye politiki ngaha muri iki gihugu abarundi barabira abarundi bararaba ikiruta ikindi rindira gatoyi uzobibona yuko abarundi aho bashize hirya yejo atari yo bazosubira yuko bafise bazofata abantu bizigiye
bajinyuma cyane amasegonda 30 mu gihe mwaje amatora urunani rwanyu kira Burundi rugatsindwa muzo kwemera byavuye amatora akane gato cyane gose ego cyane hoya
ntabwo ego cyane hoya nagenda neza tuzoyemera kandi twebwe dufite impumbero yo kuyemera ntituhaguruka ngo tuvuge ngo tugiye mu matora kuyanga tuzoyemera kandi turibaza yuko tuzoyatsinda
Domitien Ndayizeye ya genwe nunani kira Burundi kugira ngo zeyitoze kugitece ubwo runani matora y'umukuru w'igihugu yimirije mukaba kandi mwahoze muri umukuru w'igihugu cy'u Burundi murakoze cyane wese gukanya maduhaye
namwe murakoze
nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri aka kanya hanyo bigarukiye mwakoze kudutega amatwi ntimutangwe kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu vy'imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.